Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabamukije mwese nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa mbere itariki 12 z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2016. Kuri mikro muri iki gitondo muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
N'abose ubona birirwa bitaranga hanze hariya bose aho bashaka bavuga ubusa buriya ibyo bafite uburenganzira ariko hari umurongo ntarengwa niba utaragera kuri uwo murongo ndakwihorera.
Uwo ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayigaruka ko mu kanya. Yamari imbere yaho reka tubanze dutega amatwi Aloys Bigirimana adushikize amakuru yaduteguriye muri iki gitondo. Waramutse Aloys, nahe makuru dufitiye?
Waramutse Fidel, amakuru tuyahere hano muri Leta Zunze za Amerika, aho Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi w'Imana itariki 11 ukwezi kw'icyenda uyu mwaka ariho yibuka imyaka 15 iheze Amerika itewe n'ibitero by'iterabwoba. Ibirori byo kwibuka uyu munsi byabereye mu bice bitandukanye bya Amerika byabereyemo ibyo bitero. Perezida Barack Obama ari ku kirimba ciwe cha White House yarafashe umwanya muto w'agacerere aho yibutse abahasize ubuzima bose imbere y'uko aja ku biro by'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi vya Pentagon aho yashikirije n'ijambo ry'uyo munsi. Abandi bibukiye ababo mu gisagara cha New York ku nyubakwa ya World Trade Center ahari hagiye n'abanyepolitike bariko bahiganirwa umwanya w'umukuru w'igihugu Hillary Clinton hamwe na Donald Trump. Nayo imihari y'iterabwoba ya Al-Qaeda na leta ya Kiisilamu ibicishije kuri bwa buhinga bwo kurungika ubutumwa bwa internet yatambye ku muvyimba Leta Zunze za Amerika isezerana kandi ko igiye kugaba ibindi bitero ku butaka bwa Amerika. Tukivuga kuri Amerika kandi umuganga wa Hillary Clinton yamenyesheje ko yasanze Hillary afise ingorane y'amahaha canke infection ariko yongera ko avuga ko ariko aratora mitende. Muganga Lisa Bardake yatangaje ivyo ejo ku munsi w'Imana inyuma yaho Hillary Clinton w'imyaka 38 y'amavuko yaravuye kwibuka abasize ubuzima mu bitero by'iterabwoba i New York inyuma yaho abafasha biwe babone inyuma yaho abafasha biwe baboneye atanguye kujugumira mu maguru baciye bamutwara kuruhukira ku mukobwa wiwe Chelsea asanzwe aba mu gisagara cha New York. Muganga wiwe yatangaje ko ivyo yabitewe nuko yakiwe n'izuba ryinshi bituma amazi mu mubiri amugabanukira. Ku munsi wa gatanu niho uyu muganga yamusuzuma asanga afise infection yo mu mahaha aca muha imiti atako amutegeka kuruhuka no guhindura programme ziwe zo kwiyamamaza. Ivyo bibaye mu gihe umukeba wiwe bahiganirwa umwanya wo kurongora Amerika Donald Trump yari yatangaje ko Hillary Clinton atamagara akwiye afise yo kurongora Amerika. Eka na bamwe mu bamushigikiye baragerageje muri kahise kukigira ikibazo gikomeye muri iki gihe cyo kwiyamamaza. Mu Faransa igipolisi cyo mu Faransa cyaraburije mu gitero cy'iterabwoba coba cariko kirategurwa mu guhagarika umusore w'umuyabaga w'imyaka 15 mu mpera z'indwi irangiye akekwa kuba yariko ategura igitero gikomeye cy'iterabwoba. Uyu muyabaga yahagaritswe ku munsi wa gatandatu mu gihe hari haheze iminsi ibiri gusa igipolisi gihagaritse uwundi murwi w'abagore boba bariko bategura gutera katedrale ya Notre Dame yo ku murwa mukuru Paris w'u Faransa. Abajeje iperereza mu Faransa bakeka ko uwo musore w'umuyabaga yari afise umugambi wo gukoresha imbugita muri uyo mugambi wiwe ariko abategetsi ntibashatse kumenyesha ikibanza yari gukoreramwo iryo bara. Ku mugabane wa Afrika intumwa ziserukira ibihugu 30 vya Afrika zari zimazindwi mu nama yarigamije kwiga uburyo buhagarika urwaruka rwo mu gihugu hagati ruhurumbira ibisagara. Iyo nama yari ifise icivugo cyo guteza imbere intara zo mu gihugu hagati mu bihugu bya Afrika yabereye Yaounde ku murwa mukuru wa Cameroon. Abahinga 30 bava mu bihugu bya Afrika barashitse ku masezerano yiswe amasezerano y'Yaounde ahamagarira umugabane wa Afrika gushira uburyo bw'amafaranga mu migambi iteza imbere intara zo hagati mu gihugu zisigaye atarwaruka ruzirangwamwo. Umukuru w'uwo mugambi wo guteza imbere Afrika Esterine Futabonge atangaza ko amareta ya Afrika akwiye gushiraho politike zorohereza abikorera utwabo hamwe n'amashirahamwe ya sosiyete sivile yifuza guteza imbere intara zo hagati mu gihugu. Ayo masezerano y'Yaounde atera kamo abakuru b'ibihugu bya Afrika gufasha mu ishirwa mu ngiro ry'imigambi yashizweho kugira bahagarike urwaruka rufata inzira zigoye cyane bajya ku mugabane wa Buraya aho bajya kurondera ubuzima bita yuko bworoshye. Abategetsi ba Afghanistan nabo bamenyesha ko umukuru w'igipolisi mu ntara ya Nangarhar iri mu burengero bw'ico gihugu yishwe ahitanywe na bombe yatezwe mu ibarabara ryo ku munsi w'Imana. Abandi ba polisi batatu bari bajejwe kumucungerera ubuzima barakomeretse. Umuvugizi w'abatalibane yamenyesheje ko aribo bateze iyo bombe.
Turagushimiye Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza, turongera mu kanya. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC ubu n'umwanya w'amakuru yo mu karere. Tuyahere mu Rwanda aho President Paul Kagame yagabishije abarota guhungabanya umutekano w'igihugu ciwe. Yavuze ko adashobora kwihanganira ushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. President Paul Kagame yabivuze aho yari mu birori byo gusozera itorero ry'abanyeshuri biga mu mashuri makuru na za kaminuza mu Rwanda. Ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Eric Bagiruhusa.
Asoza kumugaragara itorero ryahawe izina ntagamburuzwa ku banyeshuri biga mu mashuri makuru na kaminuza icyiciro cya gatatu, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yabasabye kugira ubumwe mu gukorera hamwe mu rwego rwo kwikemurira ibibazo bibugarije. Perezida Kagame yabwiye urubyiruko ko buri wese akwiye mbere na mbere kumenya imbaraga yifitemo kugira ngo abashe kumenya icyo yarengera afite. Yavuze ko binabaye ngombwa urubyiruko barwana urugamba rwo kurengera ibyo bafite. Perezida Kagame ubwe yashimangiye ko hagize uwiha gushaka gusenya iby'igihugu cyagezeho yamwica mbere y'uko agera kuri uwo mugambi.
Ndarwanira ikintu gifite agaciro, yumva gifite agaciro rukirwanira. Nk'ibi mujya mwumva abantu bashobora gutomanga ibyo abantu bubaka, nk'iyi nyubako kumva ko baza ukayishyira hasi, oya, nakwica mbere y'uko ugera. Abo hari aho bitera isoni, njye ntabwo bintera isoni, ndakumerera nabi rwose.
Na amagambo akomeye kandi yumvikanye mu marenga. Umukuru w'u Rwanda yavuze ko abirirwa bavuga icyo yita ubusa hirya y'inkiko z'u Rwanda ibyo ari uburenganzira bwabo ariko ko hari umurongo ntarengwa.
Nabo bose ubona birirwa bitaranga hanze hariya bose aho bashaka bavuga ubusa, buriya ibyo bafite uburenganzira ariko hari umurongo ntarengwa. Iyo utaragera kuri uwo murongo ndakwihorera. Ndakwihorera ukajya ukipfusha ubusa, ukigira icyo ushaka cyose, ukabeshya abo ushaka kubeshya, bakunda kubeshywa, ukora icyo ushaka cyose, bose ubwo burenganzira burahari. Ariko igihe utaragera kuri wa murongo ndakwihorera, ariko nugeraho ntabwo umenya icyo wakoze.
Perezida Kagame yasabye uru rubyiruko kumva aya magambo nk'uko yababwira, anabasaba kuguma kwiyumva muri uwo murongo ahagazemo. Nubwo imbwirwaruhame ya Bwana Kagame yahisemo kuyigumisha mu marenga, ariko hari amagambo akubiye mu ndirimbo yavuze ko bajya bakoresha bamutuka, nko kuvuga ngo tuzobamesa bihita byumvikana ko ari ubutumwa yahaga igihugu gituranye cy'u Burundi.
Numvise nije amagambo ngo bazotumeza. Ariko nabo barabizi, bagomba kuba babizi, ariko nyine ubwo ni wa murongo utararengwa gito zinyiriye.
Kagame n'umwasi tuzomumesa.
izo ndirimbo zaririmbwe n'abarundi zibumbatiye amagambo Perezida Kagame yakomujeho. Amagambo nk'aya akomeye kandi akomoza ku Burundi aje akurikira aheruka. Hari amakuru adafitiye gihamya yakunze kuvuga ko Burundi bucumbikiye abashobora guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Mu kwezi kwa kane Perezida Kagame yavuze ko uwabigerageza wese bitapfa kumworohera.
Njye numva gusa mu baturanyi hari abaribwa ngo bashaka gufasha interahamwe cyangwa ikigutera u Rwanda. Ibyo navuze hariya uwampa ngo babigere vuba ntarekiko rwose ndaribwaribwa barantegereje ngo ariko bamwe bashaka no kubikora ubundi barabizi bazi uko bitazabahira bazi uko ngira ngo ni nacyo kibatinza ariko wangirira ngo babigerageze.
Izi mbwirwaruhame z'uyu mutegetsi mu bihe bitandukanye ziratomora nta shiti ingufu z'ubutegetsi bw'u Rwanda kandi zigashimangira ko buryamiye amajanja ku buryo umunota ku wundi bwiteguye kuba bwahangana n'umwanzi. Muri iki kiganiro Perezida Kagame yahamagariye urubyiruko gukora bakagera ku iterambere rigaragaza itandukaniro rikomeye n'iry'abavuga ko birwa bamutuka.
Yimbere kandi bigere duharanire ko bigera kuri buri munyarwanda wese. Buri munyarwanda wese agira uruhare kandi bimugereho. Inyungu mugere. Hanyuma abirirwa batukana cyangwa bagera bate hajya hashira imyaka, umwaka, ibiri, itatu, itanu, bajye bareba bamenye ko hagati yacu nabo hari ikinyuranyo kinini cyane.
Imibano y'u Rwanda n'u Burundi yatangiye gutosekara kuva mu mwaka ushize wa 2015 bwana Pierre Nkurunziza akimara kwemezwa n'ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD ko azarisorgira ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Impunzi z'abarundi zatangiye guhungira hirya no hino mu karere no ku isi hose. U Rwanda rwonyine rucumbikiye abasaga 70,000. Ibyegeranyo n'ubutegetsi bw'Ibujumbura bishinja ubutegetsi bw'i Kigali gucumbikira icyarimwe no gutoza gisirikare abashaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Pierre Nkurunziza mu Burundi. Nibirego byose u Rwanda rutera utwatsi wivuye inyuma kugeza ubu bucuruzi hagati y'ibihugu byombi kandi ntibigishoboka. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi aho abakinyi b'ivyese bakina abatwenza abantu mu Burundi bavuga ko bariko bagerageza kuja habona kugira ngo ico gisata gitere imbere. Abo bakinyi bavuga ko umukinyi ugwenya aboneka nk'umweruzi kubera batinyuka gukina ivy'abandi batinya. Ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Fidel Antoine Nsabimana.
Abakinyi b'urwenya mu Burundi bavuga ko bagiye kuza barakora mu gihugu hagati cyane kugira ngo bahakanye abandi bashobora kuba bafite izungabirano zo gukina urwenya batsinde ubwoba kuko abakinyi nkabo bakunda gufatwa nk'aberuzi. Arturi Banshayeko azwi cyane ku izina rya Kamote mu gakino Agashi gaca ku maradiyo atandukanye asamiranira mu Burundi kakaba gakundwa n'abarundi batari bake yari yaje guteramisha aba mu gisagara cya Gitega.
Nendera mu kijya bumviriza Ijwi rya Amerika udigadiga abantu uwo twita umukomedian benshi bantazira Kamote.
Hari gihe bavuye uko abakinyi twenza barabantu berura mbega niko muyibona
ikintu nibaze yuko cyo bagituma bavuga ko arabantu berura ni kubera yuko atacyo tunyegeza ni kubera ko atacyo tunyegeza kuko uri kurakora comedy uri kurakora humor mu bisanzwe urinjirira ingeso mbi ntiwinjirira umuntu winjirira ingeso mbi ububona mu buzima bwa minsi yose abantu babayemwo hanyuma ugacyugishira habona ariko ukagerageza kuyambika impuzu kugira ngo ishobore kutwenza abantu ubwo igikuru tuba turiko turabatwenza ariko hari ubutumwa tuba turiko turatanga.
Tuyisenge Rodrigue azwi ku izina rya Gitoro yandika udukino twenza ku buhingangurukana bumenyi aratubwira uko abantu bamubona
nambaye ziriya mpuzu z'abakobwa bamwe bwangu nyu musazi iki kubijyanye n'ibyo nibanyitaho nerura banyita umusazi
none muri kazoza wowe nk'umukinyi atwenza ufise imigambi ya
imugambi fise wa mbere ari wo guteza comedy imbere hano mu gihe cy'u Burundi bayimenye nongere nteze imbere n'abandi bakomeje komeshi barazifise yo ngabirano yo gukina comedy hano mu Burundi mugabo ni bakatinya bati kumbe batwita basazi ico cy'ambere n'umugambi fise umugambi wo guteza imbere comedy hano mu Burundi
twavuga ko ari cyo gituma muri ko muraca mu ntara zitandukanye
yego ni kumvo zuko bamenyere comedy bityo urabona public bayaje sinsabantu ba Kenya ayibonye hashobora kuba imuntu umukomeje afite yongabirano ya comedy ayibonye imeze uko bashigikira baravuga nti boreka nanje ngaragaza ivyanje kumbure nzogera imbere
yavegira imana umusore w'imyaka 20 yari yaje kurera abo bakinyi aratubwira icatumye aza muri ico giteramo c'urwenya
ni umwanya mwiza yuko natwe abarundi dutangura kwikangura tugatangura gushigikira kwanza abantu baba babikora kuko nitwa kwa matubo na babandi baca kuri kana police canke star time ugasanga ni kwa matujoherewe bari ariko umuntu wiwacu umurundi wiwacu umuntu mwamana hafi nawe avyamamwe comedy kintu ca mbere irigisha kuko irya nafise ifisemwe ibintu byinshi cyane comedy vuga kuko hari comedy hari umuntu ashobora gukina ariko akina ikintu ugasanga ariko akina igikino kigukebura canke cigisha iterambere canke igikino gishobora gutuma uwumva ushobora kwidagadura burya kwidagadura navyo nibindi bintu bifasha n'umuntu ashobora kugutwenza atagukoze ica kabiri uri kuragorora imbavu kandi ico ndabizi yuko mu bintu umuganga wese ushobora kwitura ashobora kukubwira yuko ikintu cyo gutwenga ni relax mu mubiri ndabizi ko bifasha mu mubiri cyane
Egide niyo kwizera batazira budget ari mu batunganije cyo gitera mati
byera abantu burabahindura amastile amubasha kwamenyeka okay ngo batika bunzanya comedy abantu n'ubasha kubavuye mu yashavuye cyangwa agashika ngaha muri stage kuba comedy abakomedi bahishikiye baga kuba bafite ubuhinga abakomedi bafite ubuhinga bakamutwenza bakajyoregwa
Regis Mugisha umukuru w'ikigo Estis House cyo giteramo cabereyemo aratubwira intumbero ya bene ivyo biteramo
Estis House yari yumviye ni hehe hurira ugwaruka kugira baganire baryohe tuhurire hamwe ugwaruka tuganire turyohegwe twuguruke Estis House nta faranga na rimwe turihisha iyo hari karaoke iyo hari ibirori bindi byinshi bitandukanye dutegura nta na rimwe turihisha amafaranga no kugira tunezereze urwaruka niyo ntumbero yacu
cyo giteramo kaba cabaye mu ijoro ryo kuri wa gatandatu mu gihe ku munsi wa gatanu windwi turangije abo bakinyi bari bagiye guteramisha abantu mu kigo ndangamico c'abanyamerika American Corner kiri mu gisagara ca Gitega Igitega Fidel Antoine Sabimana Ijwi rya Amerika
Radio ya America i Washington DC numwanya w'amakuru y'inkino mu karere k'ibiyaga binini utangurire mu Rwanda aho dutega matwi umenyesha makuru wacu Jean-Claude Munyandinda
mu mukino w'intoki wa handball ikipe y'igihugu y'u Rwanda ku bakinnyi batarengeje imyaka 18 ikubutse mu rugendo yari imazemo ibyumweru bitatu aho yitabiriye amarushanwa abiri yo ku rwego rwa Afrika Ikipe yabanje guseruka mu rushanwa ry'amakipe y'akarere ka 4 aka 5 na ka 6 muri Afrika. Irushanwa ryabonetsemo amakipe abiri yonyine ariyo u Rwanda na Cameroon ari nayo yari yaryakiriye. Cameroon yatsinze u Rwanda mu mikino ibiri yose yabahuje. Umunyamabanga mukuru mw'ishyirahamwe ry'umukino wa handball mu Rwanda François Xavier Ngarambe yatangaje ko usibye imikino nyirizina iryo rushanwa ryanafashije abatoza n'abasifuzi b'abanyarwanda kunguka ubundi bumenyi.
Ikindi kintu twishimira cyane cyabaye muri Cameroon namantu za formation zabaye hagati y'abatoza ndetse n'abasifuzi ubu tukaba tunabyishimira cyane kuko twashobye kugira abasifuzi babiri bari ku rwego rwa zone abo twavuga witwa Uwai Fabrice ndetse n'uwitwa Twizere Jean-Jacques akaba ari abasifuzi bari bashyashya muri umukino handball bashobye kuzamura nivo yabo bakagera ku rwego rwa zone bientôt bakaba noneho bageze aho kugizajya guhatana ku buryo bashobora kujya ku basifuzi b'urwego rwa kabu cyangwa tuvite ko ari abasifuzi continental. Ikindi cyabonetsemo ni formation nanone ya batoza kuko abatoza bari barimo gutoza muri rya marushanwa bakoraga ndetse n'andi mahugurwa abemerera kuba abatoza b'abana.
Umutoza w'ikipe y'igihugu ya handball ku bakinnyi batarengeje imyaka 18 Sylvestre Mudaharishema yarizeye ko abasore be bazashobora kwitwara neza mu irushanwa ryagombaga gukurikiraho irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'Afurika cy'ibihugu Ibamako muri Mali.
Uko amarushanwa nayabonye yaramarushanwa meza cyane abantu bacu bakwiye experience ari nayo tuje kwerekana mu ino mukino tujemo hano muri Mali kandi mbona twaragerageje uko byaruye ngombwa ko twishoboje urebye ko nabana bari bahagaze bana bari bafite baje bafite ubwoba noneho bamaje gukina ama competition ubu tubona abana bakugenda bazamuka bazamuka n'ubu turi gukora imyitozo ukabona rwose barazamutse cyane bo kwa ko twiteguye cyane ndabana nta kibazo gihari cyane ko tuzacyana Kongo ari ko nkabiza n'abana n'abakuze cyane kandi dufite abana bari mu rugero kandi bari mu norme abandi batishwe n'ido trisha ariko tuzagerageza kwihagararaho nk'abanyarwanda
gusa muri rushanwa abasore b'u Rwanda batsinzwe nk'abadahari ku kinyuranyo cy'amanota menshi amakipe ya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo Misiri Tunisia Algeria na Maroc yose yakubise u Rwanda ku buryo bworoshye ikipe y'u Rwanda yatashye itsinze umukino umwe rukumbi wo kwikura mu isoni uwo nwayihuje n'ikipe y'igihugu ya Mali ukarangira u Rwanda rufite amanota 33 kuri 29 tunyarukiye mu mupira w'amaguru mu Rwanda harimo kubera irushanwa ryateguwe n'ubuyobozi bw'ikipe ya AS Kigali irushanwa ririmo guhuza amakipe 8 agabanyije mu matsinda 2 icyagaragaye mu mitegurire yaryo nuko amakipe yagiye yanga kwitabira ku munota wa nyuma bigahita biba ngombwa ko asimbuzwa andi amakipe yari yatumiwe ariko akisubiraho ni Mukura Victory Sport yo mu Rwanda hakaba n'amakipe 2 yo muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo ariyo Darling Club Motema Pembe na Sa Majesté Sanga Balende tugarutse ku makipe arimo guhatana muri rushanwa rya AS Kigali itsinda rya mbere ririmo Lyon Sport, Police FC, Sunrise na Kivu Sport. Mu itsinda rya kabiri dusangamo ikipe ya AS Kigali na APR FC zo mu Rwanda, hakaba kandi AS Vita Club na Dauphin Noir zo muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Yari Claude Munyandinda Kigali.
Atuvuye mu Rwanda tuze mu Burundi naho dutega amatwi umenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyanga.
Kuri w'Imana niho hasozerwa ihiganwa ry'umupira w'amaboko basketball mu gihugu hagati inkino zisozera ihiganwa ry'umwaka wa 2015 ushira uwa 2016 zabereye ku mugwa mukuru w'Intara Ngozi. Umugwa w'abigeme w'Ngozi watsinze Gitega ku manota 52 kuri 30 ku munsi wa gatandatu nta rukino rushira urwa nyuma rwabaye kuko atamirwi iserukira uburere bw'uburengero n'ubumanuko yitabye ihiganwa. Ku ruhande rw'abagabo Gitega yahuye na Ngozi nyine mu rukino rwa nyuma Gitega icyuhora bigeme bo muri iyo ntara mu gutsinda Ngozi ku manota 38 kuri 58. Iyo migwi yabaye ya mbere mu gihugu hagati izo cihura mu nkino zisozera ihiganwa ry'igihugu n'imigwi izoba yabaye ya mbere mu ihiganwa rya basketball ry'i Bujumbura mu bahungu n'abigeme. Mu ihiganwa ry'umupira w'amaguru ry'umwaka wa 2016 ushira uwa 2017 mu cicaro ca mbere ku rwego rw'igihugu ryaratanguye kuri uyu wa gatandatu ku kibuga citiriwe umuganwa Ludovico Rwagasore. Ihiganwa ryuguruwe n'imirwi ibiri Vitaro wabaye wa mbere na Message Ngozi wabaye wa kabiri mu ihiganwa ry'umwaka uheze. Urukino rutari rworoshe kuko iyo mirwi yarangije igice ca mbere inganya ubusa ku bundi. Mu gice ca kabiri ibintu ntivyoroheye umugwi Vitaro na cane cane inyuma yaho mukinyi wawo hagati Barenge Pistis aherewe ikarata itukura akava mu kibuga. Message Ngozi ucuroroherwa gushikaho uroho igitsindo ca mbere. Urukino rwugurura ihiganwa ruca rurangira uko Message Ngozi utsinze Vitaro igitsindo kimwe ku busa. Umupira w'amaguru kandi kuri w'Imana hatanguje ku kibuga citiriwe umuganwa Ludovico Rwagasore. Ihiganwa ry'intara z'u Burundi z'abasore batarenze imyaka 15 Emile Gwabaye Inkovu ajejwe inkino z'ugwaruka mu ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi yabwiye Ijwi rya Amerika igituma bariyumviriye iryo higanwa.
Iryo higanwa twagiyumviriye tugitangura mu migambi yacu tugishikira gutwara federation twiyumviye ko umupira utegeze gutangurira hasi. Kugira utangure hasi cyo cyo twatanguye iryo higanwa ry'imyaka y'abantu bari munsi y'imyaka 15 mu gihe cyose. Intumbero ni ukugira ngo turonke abana batayo kumenyerana bakiri bato turonke ekipe nserukira gihugu y'abana batengeje imyaka 15 hama turonke abana batengeje imyaka 17 niyo hangiro rikuru.
Mbega none umugambi uroroshe mufashwa na
umugambi ntiworoshe cyane kuko ni umugambi twaronse imfashanyo twabuteguye tubushikiza muri mishyamwe rikuru gisi yose ry'umupira w'amaguru ryo FIFA neheze riragura wemera umugambi riraheze ratanga uburyo kugira ngo rije mu ngemo n'abari ko n'imyambaro bamba yose yanditse ko FIFA.
Muvuze muti dushaka umugwi serukira gihugu w'abana bakiri bato mega muri kazoza hoho mubona umugambi wabandanije hari ico uzava wungukira umugwi w'abakuze w'serukira gihugu
niwo mugambi mukuru guko tumaze kuronka abana baserukira igihugu bari mu myaka 17 cha tubandanya tugira aba 18 hama tugiye kandi muri abanyene twatanguranye turonke imyaka bari munsi ya 20 kuko ihiganwe tangwe uyu mwaka no mwaka uzayizobandanya ribandanya imyaka kwirika yose ko muri yo sha muri kuri rya FIFA barabitwemeye ko iryo ihiganwe rizobandanya
yego mwari umva ikintu ciza ariko twabonye arabasore gusa no rwaruka rwa bahungu mbega rwaruka rwa bigime twovuga ko gwibagiwe
oya nago nyere gwibagiwe urazi ko mu gisata cabigeme misi yose mu mafaranga tekanywa haba harimo amafaranga yabigeme abo misi yose babamagiza ahubwo gisata cabagiwe ni gisata cabana babahungu abakobwa bambo babama misi yose bari mahigano
FIFA yatanze uburyo umugabo mu mashirango akavuga bati ntibukwiye ni gikimusaba abakunzi b'inkino ni gikimusaba abagwiza atunga ba operateur economique kubijanye n'inkino
icyarabonye mu Burundi abagwiza atunga ntibarabona umugambi wo gufasha inkino ngiyabarindira rijya yateka bavuga janye na sponsoring batuma binjiza ibintu batenze gucisha muri duane naye handi hoho twahamagara abagwiza atunga bose ko boza gushigikira iyi migu y'abana wanashaka n'imigu y'abakuze wavuze nyabo n'imigu y'abigeme imigu yose iri mu Burundi kirakina ikaronka abantu bayifata mu mugongo
kuri w'Imana kandi hasozerewe mu kigo kijejwe kwigisha ubuhinga mu mupira w'amaguru ihugurwa ry'abahagarikizi bo mu cicaro ca kabiri ku rwego rw'igihugu I Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC ibiganiro n'amakuru twari twabateguriye kuri iyi saha iri hafi kurangira mara dusubire dutega amatwi Aloyce Bigirimana twibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru yadushikirije Aloyce
makuru twabashikirije muri ambarira hano muri leta zumwe za Amerika ejo ku munsi w'Imana niho Amerika yibuka imyaka 15 irangiye itewe n'ibitero by'iterabwoba ibirori byo kwibuka uyo munsi byabereye mu bisagara bitandukanye byabereyemo ivyo bitero navyo imihari y'iterabwoba ya Al-Qaeda na leta ya Kiislamu ibishijije kuri bwa buhinga bwa ngurukana bumenyi bwa internet yatambye ku muvyimba Amerika isezerana ko igiye kugaba ibindi bitero ku butaka bwa Amerika Muri Amerika nyene umuganga wa Hillary Clinton yameje ko yasanze Hillary afise ingorane y'amahaha ivyitwa mu gifaransa infection ariko yongera ko avuga ko ari karatora mitende ku munsi wa gatano niho uyo muganga yamusuzuma asanga afise iyo infection acamuha imiti ataka mutegeka kuruhuka no guhindura programme ziwe zo kwiyamamaza ibyo bibaye mu gihere umukeba wiwe bahiganwa umwanya wo kurongora Amerika Donald Trump yari yaratangaje ko Hillary Clinton atamagara akuyafise iyo kurongora leta zumwe za Amerika igipolisi cy'u Faransa caburijemwo igitero citerabwoba cyo bacariko kirategurwa mu guhagarika umusore w'umuyabaga w'imyaka 15 mu mpera zindwi irangiye akekwa kuba yariko ategura igitero gikomeye uwo muyabaga yahagaritswe ku munsi wa gatandatu mu gihe hari haheze iminsi ibiri gusa igipolisi cy'u Faransa gihagaritse undi murwi w'abagore bo babariko bategura gutera kuri Cathedrale Notre Dame yo ku murwa mukuru Paris mu Faransa nyene Muri Afrika naho intumwa ziserukira ibihugu 30 vya Afrika zari zimazindwi mu nama yari igamije kwiga uburyo buhagarika urwaruka rwo mu gihugu hagati mu bihugu vya Afrika ruhurumbira ibisagara mu nama yari ifise icivugo cyo guteza imbere intara zo mu gihugu hagati iyo nama yabereye Yaounde ku murwa mukuru wa Kamerune
Juti mwese mwaduteza amatwi ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri uyu mwanya aha niho bigarukiye tubashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi mugira umunsi mwiza mwese kandi mubandanye muhudukurikirana kuri radio Ijwi rya Amerika I Washington DC
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.